Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiyone za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu tariki 18 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Unikije.
Umwana yaragwaye hama ndamuzana hano kwa muganga hama umumasere akorera nga abona aragwaye aca tubwira ko hari ifungurwa berekeye kugaburira aba bana kugira ngo umwana yoba adafise ibiro bikwiye atangure gufungurirwa agira amagara meza.
Uyo ni Cesaria Ntirampeba avuga ku mwana wiwe yafashwe n'ingwara iva ku gufungura nabi. Inkuru cyo kimene inkuru yerekeye ihagarikwa ya Aloise Abimana serukira ishyirahamwe Frontline Defenders turazigara kwa kumukanya kari mbere. Louise Habimana serukira ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho agati ya kazi na muntu Frontline Defenders muri Afrika yo mu buseruko ni y'amajepfo yahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu. Iryo shyirahamwe ryasohoye itangazo risaba ko uyu mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda hamwe n'undi muntu bafatanywe borekurwa atakirinze usabwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Roger wirika neza ari i Nairobi.
Mu itangazo ishyirahamwe Frontline Defenders ryasohoye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro ryemeza ko Aloise Habimana twari igisata cyaryo muri Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko yahagarikiwe kuri uyu wa gatandatu nyene ku butaka bw'u Burundi mu burengero bw'icyo gihugu nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga. Iyo tangazo rivuga ko uwo mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda yafashwe ari kumwe n'undi muntu berekeza muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ishyirahamwe Frontline Defenders zimenyesha ko bamwe mu hanze hagati y'akazi na muntu mu Burundi baribwiye ko Habimana yahagarikiwe muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura imbere yo gusubizwa ku mugwa mukuru Bujumbura. Ayo makuru iryo shyirahamwe ryahawe yongera ko kandi ko uwo mukozi waryo afungiwe mu iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Gushika ubu Frontline Defenders zisigura ko atayandi makuru ahagije rifite ryotanga ku bijyanye n'aho Aloise Habimana afungiwe cyangwa uko amerewe. Gusa rimenyesha ko itewe umutima uhagaze n'ivyamubaye ko we n'uwundi muntu bari kumwe rishimangira ko uwo mwitwarariko riwutewe ahanini n'uko iperereza ry'u Burundi ryagirijwe akatari gake guhohotera abatavuganwa n'ubutegetsi hamwe n'abahanira agati y'akazi na muntu. Iryo shyirahamwe risaba abategetsi b'u Burundi kurekura umukozi waryo atakirinze gusabwa kubahiriza no gusonera agateka n'uburenganzira bigenga abafungwa n'abanyororo nk'uko biri mu ngingo ya 43 akarongo gakitse 173 yemejwe n'inama ya bose ya ONU yo kuwa cenda ukwezi kwa 12 1988 hamwe no kureka gutoteza abaharanira agati y'akazi na muntu mu Burundi harimo no kutabakurikirana mu butungana agasakisaki. Kuri uyu w'Imana Ed O'Donovan atwara igisata cyo gutabara n'ifashanyo muri Frontline Defenders mu butumwa bugufi bwanditse yabwijwe ijya Amerika ko Aloise Habimana n'umuntu bafatanywe bahagaritswe mu gihe bariko barengana baca ku butaka bw'u Burundi baje buvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubonana n'abaharanira agati y'akazi na muntu muri ako karere kugira ngo bavugane ku bintu bitandukanye bihari ubu. Uyu munsi kandi amashyirahamwe arenga 20 haranira agati y'akazi na muntu muri Afurika y'ubuseruko yatanguje urugamba yitiriye Release Aloise Habimana canke Rekura Aloise Habimana. Ruth Mombi umwe mu batanguje iyo sekeza yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ati nk'abahanira agati y'akazi na muntu nta yindi ntererano dufite twotanga. Twavuye hasi kugira ngo twerekane kandi ko Aloise Habimana afise uwundi muryango wagutse. Umunyarwanda gusa nkuko benshi bavyiyumvira ahubwo ni umunyagihugu w'isi yose. Uwo mukenyezi yemeza ko ahanini icamutumye we n'abagenzi be gutanguza urwo rugamba hari ubutwari Habimana adasiba kwerekana mu kazi kiwe ka misi yose mu gufasha inzirakarengane n'amashyirahamwe ahanini hagati y'akazi na muntu. Ayo mashyirahamwe ateganya mbere kuri uyu wa mbere kujana urwandiko muri ambasade y'u Burundi Nairobi rusaba irekurwa rya mugenzi wabo hamwe yo bagifunzwe. Imbere yo kujya gukorera iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu gihugu cya Ireland mu mwaka w'2012 Aloise Habimana yahoze ari cegera c'umuyobozi w'igisata cya Human Rights ku mugabane wa Afurika. Yarakoreye yongera tohoza ku mabi niho nyangwa ry'agati y'akazi na muntu vyerekeye cyane cyane igihugu ciwe c'u Rwanda avukamwo. Gushika ubu inzego z'umutekano z'u Burundi ntaco zirashikiriza ku bijanye n'ifatwa ryiwe. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
urakoze Eloge abatunzwe n'inzoga gitoke mu ntara cy'itoke muri komine ya Mugina baridoga ko amaze iminsi bahomba bavuga ko bashora ico kinyobwa mu isara cha Bujumbura bari bamaze iminsi barahagaritse imirimo n'inkuru y'umumenshi bakabije bya America ibujumbura Fidelity Chat
Yose ya mukwarane amasoko remera mu nzoga y'ibitoke mu ntara cy'ibitoke yaramaze kiringo cindwi atarema kubera ko ishiramo yukiyemwo abaguzi b'inzoga ryagaritse imirimo kuno munsi wa kabiri niho ayo masoko yashubira kurema ukuri kwamye kuko ari batunganije igihagarikwa ry'imirimo bari bahisemo gusubira ku kivi abatunzwe n'inzoga y'ibitoke twaganiriye twabasanze amasoko yahitwa Nyeshenza no mu Rubirizi mu komine ya Mugina naho ayo masoko yaremye abumigwi yabisumwe mu nzoga y'ibitoke twaganiriye baraga nyakubera ko gahombo bagize ari kenshi umugwi wa mbere ugizwe n'igihugu bazigana bakazishora mu masoko
twaragize igihumbu kinini ya urabona mu bisanzwe ibintu by'inzoga za haya mu Nyeshenza y'abajumbura bacaje tuca duhomba gusa
imana impetagiye ntarangura bitoki ndashobora kugana nkazana je narahombye cyane kubera nk'ibitoki nari naguze 50 nashoboye kuronka nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 kumutahengu wanje ntiwagaruka
undi mugwi twaganiriye nuwo mushiramo ry'abagurizo nzoga mu ntara cy'ibitoke maze bakaja kuzishora mu gisagara cya Bujumbura nabo nyine bavuga ko mu minsi bari bamaze badakora ko bahombye nitunga Therese numwe muri bo
uruhombo dufite ni runini gose nibyo dukora mu byo kugabura abana nta yindi mirimo dukora bonye hari umunsi urenze utadandaje ariho wakura igihumbi cyo kugura ibiharage urumva ko ari kibazo kinini
bandora Godefroy na wengine ati turacyahomba
hari ubuhombo tugomba tugire ubu nyene ko inzoga zisankizataya kanovera ko zimaze iminsi nyinshi ari zabakiriya kandi zitariko zirasohoka aba twagire ubuhombo bunini
ihagarikwa ry'imirimo ryatumwe n'inzoga zasheshwe mu komine ya Muha mu gisagara cya Bujumbura haraheze indwi irenga nkuko twaviganiwe na Emmanuel Gihabandi arongoye ishyirahamwe rihwikiyemwo abagurira inzoga mu cyuta cya Rugombo bakayizandariza mu gisagara cya Bujumbura
byavuye ko ubanywanyi ba koperative baranguye inzoga ku munsi wa mbere indwi yahera mu konseye ba musantere wa Kanyosha arazimena tugiye kubaza atubarira yuko izo nzoga yamenye zitemewe n'amategeko kandi atubwira yuko muri territoire atwara atanzoga n'imwe y'urwagwa akikeneye kuhabona kugira ngo rero dusubire kugaruka ngaha kurangura nuko twaronse ijambo ry'ihumure rivuye kuri nyakubahwa buramatara arongoye ntara cy'ibitoki atubwiye gusa ko badusaba uruhusha ko twasubira kuzidandariza muri komine ya Moha
imvo nyamukuru yatumye abategetsi bo mu ntara cy'ibitoke babyirukamwo kubwa makuru twakuye mu bakorera mu nzoga y'ibitoke nuko iyo ziguzwe ikomine yabo yatorera koyokwe aya makuru aremezwa n'umutoza kori wa komine akorera mu isoko mu Rubirizi kubwo uyo mutoza kori hinjira amafaranga menshi niyo mbonera Gadiyeri
iyo byagenderereza ku munsi turatoza 210,500 gutyo bo aha muri mugina amasoko y'inzagwa mu bisanzwe imana atatu n'amasoko umanisha kuronka amahera sita kuko munyeshenda hazi imiduga myinshi irenze 8 cyangwa 9 cyangwa 10 aha nabo akaza butatu muri guca kaza nk'ine mu baronka bice twatugira nk'abakabika bisa
hagataho abadandaza inzoga y'ibitoki bamira kure avuga yuko inzoga yabo itemewe n'amategeko ivyo bakabivuga bisunze yuko igihe ariko yamenwa izindi nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'imidiringi bo bandanya bakora ku mugaragaro byongeye na komiseri w'isoko y'Inyeshenza isanzwe izwi nk'isoko nkuru icogwamwo inzoga y'ibitoke aremeza ko binzo zoga bashora atagatosi zirimwo minani ya tanayeri
abajeje nk'ari Bujumbura nimba baravuze ico barabeshe gusa nta gihe baraza ngaha turondera nk'uku batubwira amakenga afite ku rukanyo ruva ngaha ibyo bavuze Bujumbura ntacyo bisa n'ibyo ha munyeshenzi cyo gutorongoye aha dufise imigwi ibiri yumviriza inzoga ziryoshe n'itameze neza umugwi wa komine n'umugwi wa Bujumbura yoshamwe ABBB iyo migwi yose turakorana urukwanyo rumeze neza niko rumanuka urutameze neza ntibisuvana ngaha iyo dusanze ruguhaye turahamagara umunyene go nyene uwo nyene aca bwise sati n'ukuri ni nanjye nawe ibyabononekaga
nyuma y'inzoga zihingurwa n'ishyirahamwe ry'ibinyobwa Garudi inzoga y'ibitoki irakwiragiye mu mihungu itandukanye y'u Burundi mbere izubwira kabiri muziherezwa n'abantu benshi Inyeshenza muri komine Mugina ntashyibitoke fidete ishatse ijo rya Amerika
Urakoze Fidelite abakenyezi bafite abana barwaye ingwara zituruka ku gufungura nabi mu ntara Cankuzo bamwe bavuga ko gufungura nabi biva ku bukene buri mu miryango urundi ruhande bakavuga ko bituruka ku bube gito bw'abagabo basisagura umwimbu w'urugo kubera agacupa bakibagira umuryango ni inkuru ya Fidel Sabimana umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ibujumbura mu Burundi
Inara Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi yegamiye ku ntara zibiri kama ukumoso n'ubuyogomo n'intara imaze iminsi ivugwa kwiza mu za mbere mu ntara zivugwamwo inkwara ziturutse gufungura nabi mu bana no mu bakenyezi bose n'abibungenzi ivyo bisa naho bitumvikana kuko iyo ntara izwi kuri itazirano rya buhumuza ari intara igifite indimiro zagutse kandi zimera ibitegwa bitandukanye ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma indwara nk'izo zibonekeza maze tubaza bamwe mu bavyeyi bafite abana bagwaye bene izo ndwara Ani kwivuriro rito ry'Umuyaga komine ntara ya Cankuzo aha abana bakurikirana Cesarien Nirameba umwe mu bagwaje abana atangura tubwira uko umwana we yafashwe
umwana yaragwaye hama ndamuzana hana kwa muganga hama umumasere akorera nga abona aragwaye aca tubwira ko hari ifungurwa zerekeye kugaburira aba bana kugira ngo umwana yoba adafise ibiro bikwiye atangure gufungurirwa agira amagara meza
mbiga ivyo byo gufungura nabi mwibatsa ko bipfa kuki
urumva abana turabafungurira kandi niyo tuje ngaha kwa muganga baduha impanuro yuko nitwafungurira ibibondo ifungurwa dukwiye kubafungurira aha anyu tuje ku gipimo baraduha inyigisho none abantu bo mu Kirundi naho twofungura hari ifungurwa nyinshi tudashoboye kuronka magi hatwegwe abantu bantu mu Kirundi twoyaro
murori nkoko
turazorora mu gahagiye dusanga bose atazo bafise
Denise niyo kwizera avuga ko naho batunga ibitungwa nkoko zubafasha kuronka magi abona ko bayikora ko bakayashora mu isoko ku mpamvu atubwira
ko nkufise nkoko araraba ati atakidarika rikora kimene nkiyo nkoko ubwo ndigo nayibaga ayiryo umunsi umwe kandi urumva nta kindi mupfa nashi mu mari ayo magi nayo iyo nkoko iba yataye araraba ati n'undi ko ngo kumwana tarose ibindi bifungu gwafungura ine ampaye amagi yonyene ashobora yonyene bifa muyobera hitamo rero kuyagurisha acarondera ibindi yofungurira abana
avyumva kumwana na Dina Kimana
turashora dushora nyene kugira ngo urabe koronka kunyu nyine n'utundi tuba dukeneye kubera atakunda uburi bwe
kirariya ndayishimiye we avuga ko hari igihe biva ku bagabo babe gito
ari nk'umugabo akunda ibintu by'inzoga agatuma aheba abana be akareka nko kubasumi hama uwo mubyeyi we ugatuhangarika uza kwacira inge hama ufuse n'ingorane ukagenda urwaye no kurwara hama kugirura nk'uko ntabo bana boba kugerageza babo nyine kubirukira ubona atakindi kikukirata ngaho mu rugo umva nyine umva n'inkomakoro kwa nyine
ndayikunda karita yemeza ko muri icyo gihe umugore atajamba agifite mu rugo
nicyo gihe umva bimaze kuba gutyo umugore nta jambo
ye urahita ukabareka nyine akenyu ari cyo cyuka ne wo cyugira kabaho nabi ko nyine kabaho nabi ko
nta mugabo n'umwe twabonye yaherekeje umwana agwaye bari bazanye n'abagore gusa twashatse kumenya icyo abagabo biyumvira ariko bose bahuriye ku bukene nk'imbo n'imvano zizo ngwara uretse bamwe bagiye bemeza ko hariho abatwawe n'agacupa bakibagira imiryango Liliane Kanyana wo mugambi wa leta ujeje kugwanya indwara zitutse gufungura nabi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi wavuga ko ahanini biva kutamenya kwabo babyeyi
ahanini ntibiva ku kuntu umuryango wifashe ni kutamenya ingene dufungurira abana bacu ukungene dutegerezwa guteka inkono tugafata imfungurwa ndemamubiri ntanga nguvu sanganyangaburo byose tukabyegeraniriza hamwe kuko byankenerwa byose turabifise
ababyeyi b'abana bafise bene izo ndwara basabwa n'abaganga gufata nk'inyigisho bahabwa ku buryo botegura ibifungurwa kugira ngo bashobore gukingira abana babo izo ndwara mu Cankuzo Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Tumigute nchu timuise kumulika mwabanda nyakomviriza ya diyo hiju kuja Amerika isamena ya Washington DC mkirundi na mkirundi Rwanda umasa heze tuwa gandiri na mwe mwagaruka gwarundi kumigambi cha ingendo shasha yotuma mwagaruka rugira uruhara rukomeye mu kubunga bunga mahoro hamwe no mu gutsimba taza ubumwe n'umutima wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Abatumire ni Eric Sagimana na Amilcar Lyomeko. Reka dutangure dutega amatwi Eric Sagimana.
Ego murakoze cyane. Mu Burundi haheruka kugenwa umugwi uzo kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Uruhara rw'ugwaruka mu kubahiriza ubumwe bw'abarundi ni ntangere ni kane n'ikirumara, kuko mugiye kuraba ugwaruka nigo dusanzwe turi benshi cyane, aho ibiharuro bitwereka ko dushobora kuba turenga ibice 60% mu Burundi. Tukabona ko rero n'uwo mugwi ugiye kugenwa nawo twuzowushyigikira cyane, na cyane cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano, mu gushyira imbere ibikorwa n'imigambi y'uguteza imbere urwaruka, na cyane cyane kwiga tugashika kure. Hanyuma kandi uwo mugwi turabona ko uje hageze kugira ngo umurundi wese abone kwishyira no kwizana, ashobore kuba umugwi ukurikirana ibijyanye n'iby'ubumwe. Twebwe turabona ko urwaruka tuzoshyigikira cyane uwo mugwi, na cyane cyane mu gushyigikiza ibikorwa.
Nkuko rero mubizi urwaruka rwakoreshejwe n'abanyapolitiki ku buryo zigaragaje ko rwagiye ruragira amazina atandukanye, aho ni ku ntwaro zitandukanye, mbega hakenewe iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abanyapolitiki barushira mu nzira y'amacakubiri n'indyane za politiki? Mushyirantahe Eric Sengimana.
Ego murakoze cyane. Nkuko mubizi kuva Burundi bwihugiye, hanyuma hakaba no gusinywa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, haragiye haraboneka abanyepolitike bagiye bakoresha urwaruka kugira bashobore gushika ku nyungu zabo. Hamwe turetse n'izo abanyepolitike abazungu bagiye barazana iby'ubwoko, hari abadivizio ku buryo umuntu adashobora kuyumva nk'umugenzi we ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu, abandi nabo ugasanga kubera ko badasanga ibyiyumviro bya politiki umwe ati ni icyuma cy'indege ubundi turimbonera kure. Ariko ibyo byose umwe wese akabikora arabye inyungu ziwe zizoshika imbere. Icyo kugwa rero nk'ugwaruka ni uko tworengera ibyo byose, tukamenya ko Uburundi ari Uburundi bwacu nk'ugwaruka, hanyuma kandi tukamenya ko tushyize ingufu hamwe dushobora kugira guteza imbere igihugu, na cyane cyane harakenewe inyigisho kugwaruka kugira ngo dushobore kubigisha kazoza kahise k'igihugu cyacu, kugira tumenye mbega ibyo byaba kubera iki, ibyo byagiye biba mu gihugu cyacu kubera iki, urwaruka rukamenya ati uruhara rw'urwaruka rwabaye uruhe muri bino bintu, mbega urwaruka rwagiye ruhakura ku nguko akahe mu myaka yose yagiye irahera muri ayo mazina cyangwa se muri ubwo butandukane bw'urwaruka, kumwe yita abuyu cyangwa undi akiyita abahari abuyu muntu cyangwa umwe akiyita umugwi cyangwa undi akiyita uyu mugambwe. Ibyo rero birakenewe neza ko urwaruka rusigurirwa kahise cyo Burundi, niyo duca tumenya tuti uruhara rwacu icyo twokora, turabye ingene twahenzwe, twokora iki, kuko muri ibyo byose mvuga nkoresha ijambo twahenzwe, kubera ko muri ibyo byose haba kubera kubasanze sheke, haba guhera kubafrodeu n'abandi, nta kineza byigeze bizanira urwaruka. Bamwe barapfuye, abandi baheba amashure, abandi barafungwa, abandi barangara, abandi nabo nabasazi kubera ibyo bafatisitsemo. Hanyuma tukabona ko ineza y'ugwaruka ari uko twoba umwe twese, tukamenya ko dushobora gukora ibikorwa bishobora kuza biteza imbere igihugu cyacu.
Yegume, ndabona telefone y'umushyirantahe Amilcar Lyomeko yabonetse. Muribe neza Amilcar Lyomeko, muratwumva?
Yego ndabumva neza.
Muraho, murakomeye?
Yego namwe muraho.
Turaho. Nashaka namwe mubwire icyo mutuvuze, turiko tuvuga kugaruka, turiko tuvuga ikintu ugwaruka gukora. Nashaka ndabaze namwe ku giti cyanyu urwaruka rwo kwirinda gute inyusha mbi z'abashaka kurukoresha.
Ubwa mbere ndabashimiye ku butumire mwampaye, nkaramutse na mugenzi wanjye numvise ariko ayashira heze gushyira ibyiyumviro byiwe Sengimana nimba ntihembe.
Yego.
Uruhara urwaruka ubwa mbere aho birababaje, kuko kuva tukicikira hamwe hariho urwaruka rukumirwa. Ubu unye muri ubu muri ibi bihe za bwa harugwaruka washatse kwerekana aho ruhagaze kwerekana aho ruhagaze mu bintu bijanye n'intwaro mugabo ruca ruratotezwa rurangazwa rurashahugwa reka rugirirwa mabi atavuga gushika n'ubu uwe rukigirwa mabi n'abajeje intwaro n'abatwaruri uwe aho shaho garuka nihehe nuko hari ugwaruka mugenzi wanjye yabivuze ngo rukoreshwa n'abanyepolitiki nibyo umuntu ashavuga ngo rukoreshwa mugabo ubwo gwaruka nago rurafise uruhara urugaruka twebwe turafise uruhara natwebwe muri izo njyane muri uko gukumira urundi gwaruka tuba tudasanga ibyiyumviro nta kwama rero twama tuvuga ngo twebwe ugwaruka ngo twarakoreshejwe ngo turuko turahendwa kuko turafise umutwe wiyumvira turazi kizira turazi kitemewe n'amategeko turazi kitemewe n'amabwirizwa ku buryo tukwemeye ibyo abo banyepolitiki baza baratubwira kugira ngo dukumire urundi gwaruka tungane urundi gwaruka dusangiye igihugu natwe tuba dufise uruhara muri izo njyana tuba dufise uruhara muri izo ngorane turiko turashyiramo urundi gwaruka dukumira ni uguhagarika rero ibyo bintu tukamenya yuko buca bugacana ayandi ejo ubwo gwaruka turiko umuntu aba ariko arakumira nabwo rurashobora guhinduka ugasanga ruko ruragira iyo ngendo rwagiriwe n'ugurundi gwaruka no guhagarika rero tukagira ico twiyubara ntiturabe ntiturerenguza amaso hejuru tukama tugwanira ayo mahoro tukama tugwanira yuko urundi gwaruka rudakumirwa nago nyene gwama misi yose rufise uburenganzira kubwo natwe dufise
ikibazo cyo gukumira ni ikibazo camye sinzikaza uburundi kuva kera ico kibazo rero ntigikwiye no mugwaruka ariko mushya ntaye amerikana yumeko ikintu urugaruka muri rusangi gusaba abanyapolitike eka n'abandi bategetsi bose niki
sinovuga ngo gusaba abanyapolitike kuko nabwo nyene ruri mu bantu bategerezwa kwitaho ibijyanye n'iby'intwaro iyo uretse uwundi muntu ngo abe ariwe agukorera ibijyanye n'iby'intwaro aho ushaka kuvuga ibijyanye n'amagara y'abantu ibijyanye n'indero ibijyanye n'imibano uwo muntu ngo umusaba bigukorere wewe nyine utabyitayeho utavuze uti reka nje kuri urwo rubuga kubijyanye n'iby'intwaro urubuga rwa politiki kugira ngo nshobore gushika n'iciyumviro cyanjye aho nshaka biragoye yuko iciyumviro cyawe gishyirwa mu ngiro ngo nasabye aho nshaka gushika ni uko twebwe ugwaruka aho nibaza ko hageze ko duhindura imvugo duhindura ingendo tukareka gusaba ngo abanyepolitiki oya ahubwo reka rero tuje kuri urwo rubuga na twebwe nyine kugira ngo ibyo byiyumviro byacu dushaka ko bishikwako tubishyire mu ngiro twebwe nyine abanyepolitiki kubasaba nta kubasaba ni ukuja kuri urwo rubuga tugahiganwa nabo nyine tukaba abanyepolitiki na twebwe kugira ngo ntidusubire gusabiriza ntidusubire gusaba ibyo byiyumviro byacu bizokwame imyaka n'iyindi ubundi tugwaruka ejo tuzoza muri abo muhereze kumbaga ngo abanyepolitiki bari hejuru ni uko abo baba bari munsi yacu nabo tuzobona yuko bariko barahiganwa tugahiganwa twese bagahiganirwa ibyiyumviro byabo ndasubiramo kandi badakumira urundi gwaruka tudakumira urundi gwaruka naho rero kuri icyo kibazo jewe sinokwishura ngo icyo nosaba abanyepolitike oya haba namba novuga nti twebwe gwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politike dushire mu ngiro tugwanire ibyiyumviro byacu maze bije mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Celestin muri neza Celestin izina ry'ikirundi ninde
ndayishemeza
muri hehe
ndikamba mucyankuzi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu eka no gutsimbataza amahoro umutekano n'ubumwe
yego murakoze cyo mbana nuko ugwaruka orengera ibidutandukanye haba mu bya politike cyangwa mu by'amadini tugashyira ingufu hamwe hama abanyepolitiki nabo bakadushyigikira mbwa cyangwa ugwaruka nko kwigwa ku marigara leta nayo abanyepolitiki bagashobora gufatiraho mu kurukoresha ibikorwa nirovuga tutari by'iterambere rwose mba rero icyo umuntu yosaba abanyepolitike ugwaruka buje hamwe hama abanyepolitiki nabo aho kuru jana mu byo bya politike n'ibitadoruteza imbere arufashirize hamwe hama nagore ushyira ingufu hamwe bateze imbere igihugu bakoresha ingufu zabo
murakoze Celestin reka duhene jambo kandi Jean-Claude mwiriwe neza Jean-Claude witwa nde igikirundi
ingoka Jean-Claude
inde
nene mu Rwanda none mu nara y'urasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kero
yego mu murafite kibazo murafite icyumviro
nukuri nange ndurujiruko mbanje gushimira ko mwatuzanye urwo rujiruko rw'u Burundi aba batumirwa mwatuzanye baruhagarariye ni byiza cyane buriya rero muri make n'abandogoye menshi urubyiruko burya neza mbaraga z'igihugu burya urubyiruko ruhejwe mu gihugu nta kintu igihugu cyaba kiri kugeraho cy'iterambere icyo nibona uko narwo abashinzwe urwo rubyiruko barufasha bakarwumvisha amahoro mu gihugu cy'u Burundi kabinyeza muri politiki nabwo rukabasha kwisanga mu gihugu n'abandi basanzwe ntibaruheze mu bikorwa by'igihugu
murakoze
kuko urubyiruko uruheje mu gihugu niwe ubona amahoro ushaka nta mahoro ashobora kuboneka kuko nindi uzi nirwo mbaraga nose wafata umusaza w'imyaka 50 kuvuga ngo niwe ushyize muri politiki hari urubyiruko rurangije za kaminuza rwicaye hariya rutari rudafite akazi kuvuga ngo nimba hari urubyiruko rwarangije niba ruha imirimo rukore mu gihugu rukorere inyungu zifitiye igihugu akamaro kuko nirwicara nta gihugu kizatera imbere hatwana mu Rwanda urubyiruko dufite akazi turakora igihugu kidushakira imirimo nta muntu urubyiruko wabona wicaye gusa araduha akazi tugakora mu gihugu rwose muri za leta akazi karahari amakampani na tugakora kuri iki nabwira abarundi turanye rwacu rwose bagerageza urubyiruko rwaho baruha agaciro bumve ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu cyabo cyane bagize akamaro kuko rudashyizeho ngo rufatanye nabo iterambere rwose urundi bwajyana n'amahoro bwagira
murakoze Jean-Claude imbere yuko duha abashinga ntahe urwaruka twatumiye Nsengimana na Yumeko nashaka dutangwe kuri mwebwe Eric Nsengimana mutubwire hari kibazo cyavuzwe cyane rwose kibazo cyo gukumira hari ukuntu urwaruka rushobora kuja hamwe ikanago nyene rukamira mu gihe hoba hari inyifato yo gukumira urundi rwaruka urwaruka rukaba rumwe
ego murakoze cyane birashoboka mu Burundi dufite ikibazo kubera ko nta nama y'urwaruka ihari n'ihari nayo ntiyemewe n'amategeko ariko twaturiko turasaba ko yoja mu ibwirizwa shingiro kugira ngo ishobore kugira inovuga itegeko cyangwa ikintu duhurikiyemwo kitugenga cemewe neza na guverinema ariko imbere yuko tushobora no kuba turi muri iyo nama y'urwaruka birashoboka ko dushobora guhurikira mu mashyirahamwe y'urwaruka dushyihananiramo ibyiyumviro hanyuma tugashobora kugira icyo dushikirije kandi kigashikwako ibyiyumviro byacu nk'urwaruka tukagira ubumwe tukaba umwe by'ukuri tugakreya ikintu gishobora gufasha nk'uko ajape yavutse isanzwe iri mu rwaruka rwinshi mu Burundi n'abandi bose tugashobora kwifatanya hamwe kugira ngo dushobore by'ukuri ibyiyumviro byacu bishobore kumvikana mu gihe haba hari ibidutandukanya cyangwa se mu gihe haba hadutse ikibazo kanaka kuko turaze kuva Uburundi businye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abarundi basinye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi turabona ko yagiye arasosekara cyane mu mpande zitandukanye haba mu kutubahiriza navuga amategeko kudasonera amategeko agenga igihugu haba mu gutwara neza ugasanga ibintu byagiye bigenda ushaka kuriya gukumirana kw'abategetsi bamwe bagiye bacaho ugasanga abahe benshi bagiye batiyumva namwo ugasanga iby'ubwoko umugira w'amacakubiri wagiye urabibwa n'abakoroni kugira batadipize ibyo byose ugasanga ni ibintu byagiye byonona buno bumwe bw'abarundi ariko twigugwaruka dushoboye jamwe birakunda ko dushobora kuvugana ukuri hanyuma tumaze kuvugana ukuri tugatahura iyo turiko turaja tukubaka Burundi bushasha
Amerika Yumeko mbega mu rwaruka harashobora kuba urunani kugira ngo urwaruka rukore ibishobotse byose kugira ngo ntihabe urwaruka rwaba bwo mu ntara kanaka bwo mu bwoko kanaka rukumirwa ubwo runani rwoshoboka kugira ngo urwaruka cyane cyane rumenye ko kazoza ku Burundi n'abarundi kari mu gushira imbere ubumwe kandi gukunda igihugu
murakoze kuri ico kibazo inyisho y'ico kibazo mumbajije no vuga nk'ingere nunganire ibyo mugenzanje Nsengimana ahereje ko nuko ugwaruka aho ruri rukoreshwa byitwa ko rukoreshwa iyo mvugo jewe ntayo nemera ngo rukoreshwa n'abanyepolitike kuko bagukoresheje uba wemeye gukoreshwa
Amin Kader Yumeko, Eric Nsengimana, tu rabashimiye namwe juti mwese na kurikiranye ibiganiro ni radio ijwi rya Amerika turashimiye ingenieur Nelson Lopes yadufashe mu nyabwizuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu banyu